Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio 18 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbaye ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. U Rwanda rurakoresha ibyuma bifata amashusho mu buryo bwa video, ibyo bita kamera, mu guhagarika icyorezo cya Ebola kimaze igihe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bituranye.
Ni kamera zifite imbaraga ku buryo zishobora gufata umuntu uri mu kivunge cy'abantu barenga 50% ikaba yabona mu ufite umuriro.
Uwo ni Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore William, ni umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi mu Rwanda asaba bizwi nka kamera, akaba rero ari bumwe mu buryo bwifashishwa mu gukumira icyorezo cya Ebola ngo kitambuka umupaka. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya, mube hafi ya radio yanyu cyangwa se telefone zanyu bitewe n'uburyo mukoresha mu gukurikira ibiganiro byacu. Mbere yuko tugera kuri iyo nkuru nari mbararikiye hamwe n'izindi twabateguriye, duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana.
Tuyahere mu yavugwa aha muri Leta Zunze za Amerika. Abademokrate 10 ba mbere b'abakandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ejo kuwa gatatu ku mugoroba baratanguye ubwa mbere gushikiriza imigambi bafitiye abanyagihugu mu rukurikirane rw'imyiyamamazo y'amatora yo mu 2022. Bose uko ari 10 bahuriza hamwe ko perezida w'umurepublikane Donald Trump. Nka bose kandi bagarutse ku bibazo bikomakomeye bidasigwa inyuma, harimo iby'abimukira, ibibazo byo kuvuza Abanyamerika bose hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ku Banyamerika bwabaye ubwa mbere babona igitigiri kingana uko cy'abademokrate bariko barahangana hagati yabo mu gice cya mbere cyo guhiganirwa za Trump mu matora yimirije. Abandi 10 b'abademokrate bitezwe kuri uyu munsi wa kane ku mugoroba nabo bagashikiriza imigambi yabo, barimo Joe Biden yigeze kuba icegera cy'umukuru w'igihugu kuri leta ya perezida Obama. Muri Afrika, abasirikare bashigikiye leta ya Libya yemewe n'amakungu bashikiriza ko bafashe igisagara cyo mu manuko bwa Tripoli cyari mu minwe ya leta batavuga rumwe iri mu buseruko. Abategetsi barimo n'umushikiranganji wa mbere Fayez al-Sarraj wa leta yavuye mu biganiro bashikirije jo kuwa gatatu ko bafashe igisagara cya Gariane mu gitero baburiye bubiriye inteko za generale Khalifa Haftar. Abasirikare ba Haftar baremeza ko bari mu mirwano i Gariane, ariko banse kwemera ko batakaje icyo gisagara. Imirwano hagati y'ibyo bisirikare bibiri haraheze amezi atari make ibera mu micungararo ya Tripoli, ahata ruhande na rumwe byagaragaye ko rwateye intambuko muri izo ntambara. Leta ya gisosialiste ya Venezuela yatangaje ejo kuwa gatatu ko yaburijemo abagerageje kudeta yagiriza ibihugu bya Leta Zunze za Amerika, Colombia na Chili gukorana n'intwazangabo z'abasirikare kugira bagandagure perezida Nicolas Maduro bagashiraho umujenerali mu kibanza ciwe. Aya makuru yashikirijwe n'umushikiranganji muri Venezuela nk'uko bishikirizwa n'iturukanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru wa Venezuela Rodriguez yavuze ko uwo mugambi warimwo intwazangabo za gisirikare zikiri ku mirimo hamwe n'abakukurutse mu gisirikare kandi wategerezwa gukorwa hagati y'umunsi w'Imana n'uwa mbere mu mpera z'indwi irangiye. Uwo mugambi wagiriza kandi umukuru w'igihugu cya Colombia Ivan Duque afatanije n'uwa Chili Sebastian Pinera hamwe n'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika John Bolton. Uburaya bwa hanuye igihugu cya Irani ejo kuwa gatatu kubandanya gukurikiza ibyo cyiyemeje biri mu masezerano ya nuclear yo mu 2015 mu gishingo cyo gushavura no kwihora ku bihano by'ubutunzi Amerika yongeye kubafatira. Ambasaderi w'umuryango umwe bwa Buraya mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yashikirije ku uwo muryango hamwe n'amakungu bazobandanya gukora kugira babe hafi ya Iran mu kugifasha kubahiriza ibyatewe ku imikono. Abanyaburaya bamaze ikiringo kirenga umwaka bariko baragerageza kugumiza Iran muri yo Irani, ariko Irani yamye yidoga ko kuva kwa Amerika muri ayo masezerano hamwe n'ibindi bihano byashitsweho byabangamiye ubutunzi bw'icyo gihugu.
Aloyizi Bigirimana harakoze kuri ayo makuru. Muri kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya 17 na muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ni radio yanyu Ijwi rya Amerika mwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22, ku mugoroba na metero 25, 31 na metero 41 mu gitondo. Turi no ku rubuga rwa internet ku badukurikira bakoresheje ibyuma by'ubuhanga, ni kuri we@radioyacu.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere mbaye ikaze mwese mukurikira Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu tubihere mu Rwanda. Urwanda rurakoresha ibyuma bifasha cyangwa se bifata amashusho mu buryo bwa video kamera mu gutahura abakekwaho icyorezo cya Ebola. Izi kamera zifite ubushobozi bwo kwerekana umuntu ufite umuriro ukabije ari mu kivunge cy'abantu, zigahita zitanga impuruza. Mugenzi wacu uri mu Rwanda irubavu mu burengerazuba bw'igihugu, Claude Ganza Munyamagana, abaye inkuru irambuye.
Ni kamera zifite imbaraga ku buryo zishobora gufata umuntu uri mu kivunge cy'abantu barenga 50% ikaba yabona umwe ufite umuriro, kubera ko nizo zonyine zishobora kutwereka wa muntu abantu bibesheho cyangwa kagasa.
Uyu ni Lieutenant Colonel Dr. Kanyankore William uyobora ibitaro bya Gisenyi usobanura imikorere y'ibi byuma mfata amashusho cyangwa kamera. Ni kamera eshatu zirimo ebyiri zashyizwe ku mupaka muto naho iyindi ishyirwa ku mupaka munini wa La Corniche. Iyi mipaka yombi iri mu karere ka Rubavu ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yambukirwaho n'abantu umunsi ku wundi. Anagaruka kandi ku bindi u Rwanda rumaze gukora rwitegura kurwanya no gukumira Ebola ngo itagira ku butaka bwarwo.
U Rwanda rwatangiye kwitegura rutanga amahugurwa ku bajyanama b'ubuzima mu karere ka Rubavu. 1,500 bose bahugurwa kuri Ebola. Bahuguye abaganga n'abaforomo barenga 70, abapolisi n'abasirikare nabo barahuguwe mu karere kacu ndetse no ku rwego rw'igihugu. Nk'uko mubibona ku mipaka yose twatangiye gukora screening cyangwa gupima umuriro, umuntu uvuye hirya cyangwa uwagiyeyo akagaruka agataha tuzi neza ko nta kabutinda tuzaniye. Ikindi cyakozwe mu buryo bwo kwitegura ni ugutanga urukingo. Twabonye inkingo 3,000 mu rwego rw'igihugu, ariko twatangiye tuziha abaganga ndetse n'abandi bafatanya n'abaganga mu kazi k'ubuvuzi nk'abakora isuku kwa muganga, abaterura abarwayi n'abandi. Tumaze gukingira abantu bagera ku 2,300.
Kanyankura ariko avuga ko gupima umuriro abinjira mu gihugu bidahagije.
Umuntu ashaka no kujya muri Kongo akirirwa yakaryaga urano wa Ebola agataha, ibimenyetso bigatangira mu kagari mu mudugudu. Kubera ko Ebola hagati yo kuyandura ugaragaza ibimenyetso bifata iminsi 21, ushobora kwandura ku wa gatanu, ushobora kwandura ku wa gatatu, ku munsi wa kane cyangwa ku wa cumi cyangwa wa 11 cyangwa ku wa 20. Ubwo rero screening nubwo ikorwa nta garanti ihari yuko icyorezo gishobora kwambuka, kuko umuntu ashobora kwambuka yanduye akagera mu mudugudu akariho yanduriza Abanyarwanda baturanye nawe n'umuryango we atawusize.
Umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi agira Abanyarwanda inama yo kwirinda gukorera muri Kongo ingendo zitari ngombwa mu rwego rwo kwirinda kwihutira kujya ku bitaro ku muntu wagaragaza ibimenyetso avuye muri Kongo ariko bakirinda kumujyana mu buryo bubonetse bwose.
Hari abantu bashaka kuvuga ati yenda ni modoka yabuze, ariko reka dufate modoka ya gitifu tumushirimo tumujyane. Mwuka byarama, nta murwayi wa Ebola utarwa na gitifu, nta murwayi wa Ebola basabira rifu, umurwayi Ebola arahamagarirwa. Nitwa abaganga twenyine dufite ububasha n'ubushobozi no kumenya ibyo dukora kugira ngo umurwayi tumenye kutumukora. Ndetse n'umuntu wipfushije muri iki gihe agapfa mutazi cyamwisha akagwa muri community, murasabwa ko mutapanga imihango yo kumushingura tutaramenye cyamwisha.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano bwakajije ingamba zo gucunga neza inkiko z'igihugu, hirindwa ko hari abantu bakinjiramo badaciye ku mipaka ngo babanze gupimwa. Habyarimana Gilbert ni umuyobozi w'akarere.
Hari ibikorwa by'ibanze byamaze gukorwa bitandukanye, yaba ari senta ishobora gufasha uwagaragarwaho n'ibimenyetso, yaba ari ku mupaka kugira ngo turinde ko hari uwinjira, ndetse habayeho no kureba ahandi hantu hose hashobora kunyura umuturage waba aturutse hakurya mu bihugu by'abaturanyi. Ibyo ni ingamba mu by'ukuri twe nk'abayobozi kuva ku mudugudu twiyemeje ko tugiye gushyiramo imbaraga mu rwego rwo kugira ngo turinde yuko icyorezo cyazatwinjirana, ndetse no kurinda yuko hari abanyura mu nzira zitemewe.
Ikigo cya Rugerero nicyo kigo gifite ubushobozi n'ibikoresho byo kuba cyafasha umuntu wanduye Ebola. Hari kandi ibindi bigo bicyubakwa muri Kigali, Rusizi, Gicumbi na Nyagatare bishobora kwita ku barwaye Ebola mu gihe haba ibyago by'uko igera mu Rwanda. Mu Rwanda nta muntu n'umwe uragaragaza ibimenyetso bya Ebola. Abantu 2,183 nibo bimaze kwemezwa ko banduye iki cyorezo cya Ebola kuva cyadutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Abo bizwi neza kimaze guhitana bakaba ari 1,531. Iyi ni imibare iheruka dukesha ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 27,350, kilohertz 9,815, no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,460, no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ibiganiro bya radio yanyu birakomeje. Ishyirahamwe ADRA ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi mu Burundi ryahagaritse ibikorwa byaryo mu gihugu kuva kuri uyu wa kane. Mu itangazo ADRA yasohoye, ivuga ko ingorane z'uburongozi zimaze iminsi muri iryo sengero arizo zatumye rihagarika imirimo yaryo mu Burundi. Inkuru nkateguriwe n'Ijwi rya Amerika rifashijwemo n'abarwunywanyi baryo muragezwaho na mugenzi wacu uri i Nairobi muri Kenya, Eroje Willy Kaneza.
Ishirahamwe ADRAN umugambi w'iterambere ni ukoroheza abari mu ngorane w'ishengero ry'Abadivantiste mu munsi w'indwi ku isi. Mu itangazo ADRA ryashyize ahabona kuri uyu wa gatatu ku mugoroba Ijwi rya Amerika ryabonye, iryo shyirahamwe Rukristo risigura ko ingorane z'uburongozi zimaze iminsi mu burongozi bw'iryo shengero rikubukira mu Burundi arizo zatumye rifata ingingo yo kuba rirahagaritse ibikorwa ku butaka bw'u Burundi. Mu rwandiko ryarunkiye abakozi baryo, ADRA rivuga ko ribangiriye kuba rirakoreye mu Burundi mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo, ribasaba gusubiza ibikoresho bahawe. Haraheze amezi arenga atandatu hari ingorane z'uburongozi mu ishengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi mu Burundi. Bamwe mu bapasitori n'abakirisu ntibemera uriserukira imbere y'amategeko, bakavuga ko yagumijweho ku gitsure c'ubushikanganji bw'intwaro hagati ijejwe ibibazo vy'amashengero n'amadini, mu gihe uwemerejwe muri Kenya ahasanzwe hari uburongozi bwa Adventiste y'umunsi w'indwi ku rwego rw'akarere, kandi hatorerwa indongozi ku rwego rw'ibihugu vy'akarere yankiwe na leta gukora. Mu kwezi kwa gatanu guheze, abapasitori n'abakirisu barenga 20 barahagaritswe barafungwa imbere yo kurekurwa. Ku munsi wa gatanu w'indwi uheze, mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta, umuvugizi w'ubushikanganji bw'intwaro yo hagati Tarsis Niyongabo yishura umunyagihugu yasiguye ikibazo kiri mu Badivantiste b'umunsi w'indwi.
Muri iryo dini ry'abaventisi barakuye urongoye iryo dini nk'uko yabivuze ati bakurirwa i Nairobi, hanyuma baraheza baramukura, bamukura batisunze amategeko iryo dini igenderako, kandi ryashikirije ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ni ukuvuga yuko umurongo umuyobozi atorewe kurongora idini ry'abaventisi abafisi kiringo cy'imyaka 5 bahengereye rero ahejeje imyaka 3 baraheza baragenda bakoranira Nairobi baramukura atavyazi mu gihe itegeko bagendera kubonyene rivuga yuko umurongozi w'iryo dini ry'abaventisi akorana n'urwego rwijejwe mu gihugu rugaheza rugatora umupasitora bereye kubarongora bagaheza bakamushikiriza Nairobi nabo bagaheza bakamugena muri ayo mabanga ubwo rwandiko warushikirijwe kuko aje kurongora idini ry'abaventisi arutuzaniye twebwe mushikira nganje twarahavuye turabaye amategeko abagenga dusanga bayaho nyanze niko rero twebwe kutamwemerera yuko aheza ngo abe umurongozi w'iryo dini ry'abaventisi ahubwo twemeza ko abandanya hatwara uwahahora kubukiringo ciwe kitarahera
imbere yuko gihera bwana Nyonga baragabije batamwemera
nagiye ndamumenyeshe yuko ari mfata kibanza n'ivyo kandi afite uburenganzira bwose busanzwe bufise utwara idini ry'abaventisi mu Burundi no kuvuga ariko atagikorwa na kimwe atari kuriwe gukora iki kwingo cy'imfata kibanza kizohera abaventisi bonyene babishatse kuko umuti w'ico kibazo niwo bawufise tukagomba rero tubasaba yuko ahubwo batobandanya ingendo twabonye ingendo y'umugararizi zo no kugumuka kuko hariho umuce umwe wegamiye umupastori yari yashizweho kuri rwandiko rw'i Nairobi twatumye ko mu nama ico gice kirankakuza tukabona rero yuko ico gice arico kiza kiragenda rero guhungabanya umutekano w'abasanzwe bari mu makoraniro yabo yo gusenga ku minsi ya gatandatu tukagomba rero kubagabisha yuko iyo ngendo tudashobora kubandanya tuyihanganira
Hagati mu kwezi kwa gatanu guheze umukuru w'ishengero ry'Abadivantiste w'umunsi w'indwi ku isi yose yanditse asaba abayoboke baryo bose aho bari ku migabane itandukanye gusengera igisata cyo mu Burundi. Ted N.C. Wilson yagirije agira ati haraheze amezi arenga atandatu leta y'u Burundi idahengeshanya gusubugereza no guhohotera indongozi n'abakristu b'ishengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi mu kubafunga kubakubita no kubatera ubwoba yongeye koko yituye ibiro bya perezida wa repubulika mugabo atigeze aronswa inyishu Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Eroje urakoze Turacyavuga ku Burundi cyemezo kimaze umwaka gifashwe n'ubutegetsi bw'intara ya Ngozi cyo kugaburira inka mu biraro mu kimbo cyo kuziragira ku gasozi nticyakiriwe neza n'aborozi baravuga ko nta kindi bakibasha gukora uretse kwirirwa bahirira izo nka zo mu biraro barasaba ko icyo cyemezo cyaba gisubitswe bakabanza kwitegura neza iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika bifashijwemo n'abanywanyi baryo turagezwaho na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Desire Hatungimana
Ingingo yo kugaburira inka mu ruhongore aborozi mu ntara ya Ngozi babona kwibavuna hagera mu kihoho bikaba ibindi bintu uno mutama amenyesha ko ubu batagiraho bahira bagasaba leta kubatezurira bakabanza kurima ubwatsi bukwiriye
ikiriraje ntaho twashobora kwahira utwatsi two kuzihereza turashobora gutema imyingoti twateye hanyuma twayimara tukagira kugene yogira izase twarabiteye mugabo urabona ntibirakwira ngo bikwire kunagabyose ngo bikwire nkabo bafashe ingingo bora bakugene botudokorera gatoyi kugira bya byatsi batubwira bikuze tugacya dufunga gose nkubi imvura yagwa nta gahombo cyane twaronka kubera yuko twaronkaho twahira none nkubu twebwe nta myonga dufise yo kugira ngo tuze kwahira ibyatsi kuko twahira ku mitumba ubu nta hantu naha mudushobora kwahira mugabo baturekuye nka gatoyi tukaragira buhoro buhoro kugira ngo zitoroze byoshoboka
uno wewe ngo nta kintu agikora muhiriwe kubera kwirirwa ararondera ubwatsi bw'inka asaba abafashe iyo ngingo gukurikiza impanuro z'inamashinga amateka y'u Burundi yari yasavye ko abanyagihugu buhabwa ikiringo cy'imyaka 3 kugira bitegurira umugambi mushasha mu kurindira umwe wese akaragira mu itongo giwe
twavuga yuko ati tone dutera ubwasi dukwitugwize tumaze kubugwiza hanyuma abashake bace babugara ariko butwirirwa mu mwonga umworozi irirwa mu mwonga na kirima atasanga kurikirana iyo nkayonyene twashaka n'imiruri iguri babaze batweke dutera ubwatsi zivanze zibe ziratembera gatonya tube turarima kuri abona ubuhimira igici nk'umuntu nta muntu ntidufisiyo tujoja niyo tuzova
uno mukenyezi arongoye umutumba kididiri muri komine ya Busiga ntara ya Ngozi amenyesha ko uwo mugambi abanyagihugu wo gukurikiza kuko ubafitiye akamaro kanini amenyesha ko kiretse ko umwavu n'amata vyiyongera ingwara nazo ziragabanuka imishamirano hagati y'abarimyi n'aborozi ikarangira
twebwe igituma tuvuga yuko batashobora gusubira kurekura ibitungwa ngo bijye kuba biriyerereza ku misozi ikubera yuko abene gihugu nabo babirimiye nk'imirima yabo ucyusanga bariko baraboneshereza tukama mu nduru ya buri munsi kandi noneho ubunya umugambi waratumfashije ati nimugire imingoti mutere ku bwatsi umuntu burya yoroye ubunya afise naho atema n'ubwatsi ku mirima iwiwe kujya kuntu ho gushimingoti tugatera ubwatsi navyo nyene byaradufashije ku bantu boroye kubera twamaze kumenyera kandi tukaba nyene imingoti twarayiciye hamwe hamwe n'ubu kandi mu mwaka nyene batugiye n'uwo mugambi nyene wa pastes nawo nyene urafise umugambi wo kuzosubira kongereza ubwatsi bwatiwe ku mutumba kugira ngo baze gushinda imingoti dutere kubundi bwatsi twongeze uko twari dufise twe tubona yuko atangorane bizo duteza kuko abene igihugu baravyumva kandi nta nduru bagira igihe ziririye mu ruhongore
kiretse rero ingorane aborozi bahura mu kugaburira inka zabo mu ruhongore uwihenze agaturutse inka yiwe canke ikamutoroka acibwa ihadabu riri hagati y'ibihumbi 200 na 300 nk'uko abo borozi babitwiganiye. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugarutse ku makuru yerekeye ubuzima kuva ku wa kabiri w'iki cyumweru kuzageza ejo kwa gatanu. Uburundi buri mu cyumweru nyafrika cyitiriwe inkingo, ibyo bita mu Gifaransa Semaine Africaine de Vaccination. Ni cyumweru rero icyo gihugu cyafatanyije n'icyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nahazwe yagiranye na muganga Olivier Ntijimbere uyoboye programu y'igihugu ishinzwe inkingo, mu magambo make PV ni programme élargie de vaccination, yamubwiye ibikorwa biteganijwe muri iki cyumweru n'intambwe iby'inkingo bigezeho mu gihugu cy'u Burundi.
Ibikorwa rero bitunganijwe hariho hatekanije yuko umwana wese yoba yaracerewe incanco canke atazironkejwe ku rugero rwiza azoshobora kuzironswa. Abana bafise hagati yo kuva ku mezi atandatu gushika ku batarakwiza imyaka itanu bakazoronswa amama ya vitamine A. Harateganyijwe kandi yuko abana bose kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 14 bazoronswa ikinini albendazole gikinga indwara z'inzoka zo mu nda. Cyo kimwe kandi no kuba kenyezi bibungenze kuva ku bafise imbanyi y'amezi 4 nabo nyene bakazoronswa icyo kinini cya albendazole.
Tuve muri ivyo vyondwi rero tuje mu rucanco muri rusangi mu guhuca Burundi, cancu zihari zingana gute?
Ego aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turamaze gutera intambwe ishimishije. Kuko igihugu cyacu no gahoto kimaze gutera imbere kuko abana umwana aronswa icanco kuva kivuka. Hanyuma agaheza akaronswa izindi ncanco yafise ukwezi n'inusu, agasubira akaronswa incanco ku mezi 2 n'inusu, ku mezi 3 n'inusu akaronswa kandi incanco yakwije imyaka amezi 9. Ariko kandi rero ino mu gihugu cy'u Burundi arasubira kandi akaronswa incanco yafise umwaka n'inusu.
Izo ncanco aronswa kuri iyo myaka ahanini muri rusange ingwara bariko arakingirwa n'inkiza.
Ahanini dukinga indwara duherengira ngo ku mwana akivuka, turamukingira indwara y'igituntu, tukamukingira n'indwara y'ubukangwe. Hanyuma nkuko nabivuze ku yakwije ukwezi n'inusu turaheza tukamukingira kandi turamuha ubwoko butandukanye bw'incanco zimukingira indwara y'ibigoga, indwara ya rudadaza, indwara y'inkoro y'akanira. Akaronso kandi rero canco umukingira indwara za hepatite n'izindi zitera umusonga. Aho hose kandi araronswa n'urucanco rugira kabiri, kuva urwa mbere rumukingira indwara y'ubukangwe. N'izo ncanco rero aheza agasubira akaronswa ku mezi 2 n'inusu, ku mezi 3 n'inusu. Hanyuma araronswa kandi n'urundi rucanco rukinga cane cane zijya indwara zo gucibwamo ku bana. hanyuma rero ku mezi 9 tugaheza tukamukingira indwara y'agasama na rubeole ari nazo kandi aheza agasubira akaronswa urundi rucanco kugira kabiri yakwije umwaka n'inusu. Muri icyo gihe kandi araheza tukamukingira tukamuha urundi rucanco rugira kane rumukingira indwara y'ibigoga yadadaza hamwe n'inkorora y'akanira.
Bakuru nabo inkingo baronswa arizo ncanco nizahe ni itegeko bakazironswa ku myaka ya kanga
nagumana menyesha yuko dufatiye ukiranga misi cya misi yose dusanzwe dukoresha mu gucandaga ugushika utwebwe dushandaga abana batarashikana imyaka ibiri ariko ngira ngo muri kazoza niho tuzoheza tugatandukira n'iyindi migwi duhereye nko ku bafise imyaka hagati y'ine cyangwa indwi. Hariho n'urundi rucanco rutekanijwe kubana bazaba bafise hagati y'imyaka 9 n'imyaka 14 ariko ubu izo ncanco ntituratangura kuzikoresha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ariko dufatiye ku indwi turiko turahimbaza indwi hariwe rucanco muri Afurika twashimye guhimbariza hamwe n'indwi hariwe magara y'umubyeyi n'ibibondo. Hariho ibyo navuze turiko turatanga ariko si ncanco nk'abana bari hagati y'umwaka n'imyaka 14 bariko bararonswa ikinini cya albendazole nicyo kugira ngo dukinge cyangwa tuvure inzoka zo mu nda ariko si urucanco.
None ga muganga nk'izo ncanco muvuze zitariko ziratangwa mu gihugu cy'u Burundi hari ico byica hama ni kwereka zitariko ziratangwa byari bitekanijwe ko zitangwa?
Gushika ubu tubwa yuko mu Burundi mbere tumaze gutera intambwe nini cyane ufatiye ku mugabane wa Afrika kujyanye no gutanguza incanco zishasha, twisunga rero umugambi w'isi yose mujyanye n'incanco aho kuva mu mwaka w'2014 gushika mu mwaka w'2020 hariho urutonde rw'incanco ziterekanije kuzadiraja mu kirangamisi bukebuke. Ubu rero novuga ati turacyari mu mwanya mwiza ntiharengerana ariko bikaba ari ibikorwa bisaba yuko tuba twabyiteguriye neza na cyane cyane mu bijyanye no kurondera uburyo busabwa kugira ngo izo nshasha zishobore kuboneka.
Turiko dusa nk'abasozera sinzi ico mwubwira impande zose baba ababyeyi baba abari mu gisata c'amagara y'abantu bakira abo bana baba n'abandi bose mufatikanya kugira ngo urucanco ruzorinde rushikira umwana ahereye hose hava mu gisagara no hagati mu gihugu.
Ngira ngo kashakaba n'akanya ko gutera kamo abo bose basanzwe badufasha cyane cyane duhere ku burere bw'ubuvuzi basanzwe badufasha cyane kuko burya twebwe ibijyanye n'incanco biri mu bikorwa bya misi yose bikorerwa mu mavuriro na cyane cyane amavuriro mato mato. Turaheza rero tugasaba yuko kuko baraheza nibo baronsa inyigisho bajya bakira abantu ku munsi kugira ngo babafashe baronsa inyigisho ibijyanye n'ingene bakira umuntu ingene bamutunganiriza neza ku gihe kugira ngo ntihagire umwana n'umwe yohava agenda ataronkeje incanco cyangwa kandi hageze. Nimwe twita mu rurimi rw'Igifaransa les opportunités manquées. Turaheza rero tugasigura yuko nk'umwana nahabaje azananye n'umubyeyi aje mu bindi baheza bakamubaza umwana imyaka yiwe bakamubaza yuko yaronkejwe urucanco basanze ataronkejwe bikwiye bagaheza rero bakamuha incanco aba ziba zigeze kugira ngo azironse. Hanyuma ababyeyi nabo tukabasaba rero yuko bo kujukira ibijyanye no gucandagisha abana ntihagire ubuvyirengagiza na cyane cyane hariho agatabo ikaronswa umukenyezi kuva yibungenze gushika mbere yari yibarutse kagaheza akakoresha gushika umwana ashikanye imyaka 5 ahubwo agatabo rero karafasha cyane rwose umubyeyi kugira ngo kaze karamwibutsa amatariki yageze kugira ngo ntave acererwa cyangwa ngo asibe gucandagisha umwana. Ahubwo agatabo tukabasaba yuko bakabungabunga bakaza baragakoresha kugira ngo kaze karabibutsa iyo hageze ko umwana bamujyana kumucandagisha.
Uwo ni muganga Olivier Nijimbere yaganiraga na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Muganga Nijimbere ashinzwe porogaramu y'igihugu cy'u Burundi yo gukingira cyangwa se porogaramu y'inkingo. Bagaragara rero ku cyumweru cyahariwe inkingo cyatangiye kwa kabiri kikazageza ejo kwa gatanu gifatanije n'icyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Aha rero akaba ari naho dusoje ibiganiro byacu twari twabateguriye kuri iyi saha. tubararikira n'ibindi bitaha. Tubashimiye cyane ko mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Georgine yarafatanije na Fasil Gebeho kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi. Nongere mbashimire byimazeyo kandi mbifuriza n'ibihe byiza.